Hii ni Radio Isuja Amerika. Isuja Amerika ribandanya kuwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Uravye imyaka 50 iheze hari ibintu byinshi byahindutse nkuko mubizi twashoboye gutora umuperezida wa mbere w'umwirabure uravye abera benshi muri kino gihugu n'abakuru b'amakompanyi akomeye gose
Oni Leon Sakizimana muhinga mu za politike aba mu gisagara cha Chicago muri leta ya Illinois muri leta zunze ubumwe za Amerika avuga ku kugeme ibintu Martin Luther King Jr. ibintu byaba byarahindutse Martin Luther King yaharaniye ibirimwo uburinganire hagati y'abirabura n'abazungu kugenere ibintu byishafashe muri iki gihe murantunga imyaka 50 nyuma yuko agandaguwe Uno munsi kwa gatatu amakungu yibuka imyaka 50 irangiye Dr. Martin Luther King Jr. yayoboye umuhari w'abaharanira gateka kabirabure akaba yaranatsindiye agashimwe k'amahoro kitiwe Nobel agandaguwe bamwe mu bana biwe n'abandi banyacubahiro batari bake basubiye gutera kamo cyo kuwa kabiri kuko ubutungane butaraba ibara ry'urukoba bwoba mu gisagara cha ivyo yabivugiye babivugiye mu gisagara cha Memphis muri leta ya Tennessee aho ubuzima bwiwe bwarangiriye ku itariki zine z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na 1968 umukobwa wiwe muto Bernice King avuga ko bamubuze ahitanywe n'urusoro rw'umwicanyi mu gihe umuhungu wiwe mukuru Martin Luther King wa gatatu yatangaje ko mu minsi mikeyi irangiye mu gisagara cya Sacramento muri leta ya California umusore yarashwe afise telefone mu minwe savye ko hoba ubutungane kuri uwo musore. Martin Luther King Jr. yaravuze ku butungane mu majambo azokwibukwa yashikirije umunsi w'imbere yuko agandagugwa. Dr. King yavuze ko ibihe biri imbere bitoroshe na gato ko yamara ivyo ataco bihindura kuri we kubera yashikiye umugambi yari yishinze. Yatangaje ko nk'umuntu wari we wese yo kwifuza kubaho ubuzima burebure ko yamara ivyo atari ivyo bimuraje ishinga. King yavuze ko ashaka kurangura iby'Imana yamushinze yavuze ku Imana yamurekuriye gushika ku isonga ry'umusozi aho yaravye akabona igihugu c'amasezerano yatangaje ko ashobora kutazo hashika nabo bari basangiye urugamba ko yamara ashaka ko bamenya ko abirabure bazoshika muri icyo gihugu c'amasezerano Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC tuze mu makuru yo mu karere aho ku munsi ugira kabiri hamanitswe intonde z'abiyandikishije kugira baze bitaba amatora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro n'amatora yo gushyiraho inzego zizorongora igihugu cy'u Burundi mu gitondo cy'uru no munsi kwa gatatu hari hakiri ibibanza bitari bwaheze kumanika izo ntonde abanyagihugu baza kwiraba imyidogo ni myinshi kuko bahamara umwanya utari muto mu gihe bakigwa n'umuntu umwe kubindi twumvirize umenyesha makuru wacu Raymond Zimana
uravye imyaka 50 iheze hari ibintu byinshi byahindutse nkuko mubizi twashoboye gutora umuperezida wa mbere w'umwirabure uravye abera benshi muri kino gihugu n'abakuru b'amakompanyi akomeye gose abaye nabo barafise baratwara ahantu n'abakuru bo hejuru gose abirabure n'abazungu benshi hari ibintu byinshi basangiye mu butima busanzwe bw'iminsi yose mugabo sino ivyo ntizohava bitwibagiza urugendo rurebe dushigaje kugenda uravye na cyane cyane nk'uko mubibajije ivyerekeye kutangana mu bintu vyerekeye ubutunzi ubukene buhari muri kino gihugu mu birabure ni bwinshi rwose mukaraba n'ubwicanyi bw'ingwano inkoho zamazavuze na cyane cyane ngena abapolisi n'abirabure imibano yabo itari myiza usanga umwirabure bamwica bamuhoye uko ari umwirabure hari n'ibindi bintu byinshi ubona yuko tugifite urugendo rurebe rwose
tugarutse ku vyerekeye muravuze ko imigendanire cyane cyane ku vyerekeye abirabure na bazungu ishobora kuba yarahindutse ariko hariho abandi bavuga ko ikibazo cy'ubutunzi kikiri ikibazo gihambaye cyane rwose mbega icyo kibazo cyotorerwa umuti gute
ya igihe Martin Luther King yapfa hari ibintu yari kwaragwanira rwose avuga ati turakwiriye kuraba ngene twobihindura hariho kimwe muri cyo hari byerekeye ku amashuri ngene abirabure nabo bashobora kuja mu mashuri nk'abazongo niho bihera n'ubu iyo ngwano tugeze muri 2018 tukigwana muri kino gihugu muri Amerika ndakumbariye aho uvuka ukampa agacimbira uvamwa na komine ndashobora kukubarira uri umwana avutse ndashobora kukubarira ngene indiro yawe izogenda ukitoba nziza canke nabi ibyo byerekana ingene yuko naho leta ikwiriye guhera ikwiriye kugaragaza ugashyigikira amashuri kugira ngo abana bavuka bakure bari mu mashuri bafite bashyigikiwe bashobora kwiga amashuri bagashyika iyo bashaka muri icyo gihe biza ayo mashuri baduheza bashoboye kwitunga mugabo turavye ntiturashika hiyo abirabure benshi hari iyo ngorane yacahari
muri iyi minsi iheze kandi mu mezi aheze kandi mu myaka ya vuba iheze haribonekeza cyane cyane ubwicanyi aho nk'umwiyahure yicwa abapolisi biketse ko afise inkoho n'ibintu biriko biracika cyane rwose ikaba muri sagara ca Sacramento hoho muramaze kubona imyerekano imaze iminsi mbega muribaza ko ivyo vyoba bifitanye isano n'ibihe turimo
ya birafitanye isano rwose kuko uravye ingene abirabure baguma bafatwa naho tuvuga ngo twarate ngo hari iterambere ryabaye nivyo ryarabaye mugabo wibajije yuko haheze imyaka 50 Martin Luther King avuga ati abapolisi barakwiye kugabanura kwica abirabure kubakurikira baho ubwirabure bwabo ukibaza ko imyaka 50 iheze tukaba tubandanya twigira iyo ngwano byerekana yuko koko dufise urugendo rurerure kugira ngo ubwoko bugabanuke muri kino gihugu
ariko hariho n'abazungu nabo nyene barabicwa bagirizwa ko afite inkoho ugasanga atazo bari bafise ibiharuro bitangazwa bivuga ko abazungu bamaze kwicwa muri ubwo buryo wari 6% mu gihe abirabure bicwa muri ubwo buryo barenga 14%. Ivyo ntivyo biva no kukuntu n'abapolisi nabo nyene bahora baraswa rimwe rimwe
niko hava twitiranya yuko abirabure baba bigenza nabi ukafata umwirabure ugasanga yagiye yakoze ibibi hirya no hino nivyo twahava tugira ngo tubisigure ko arico gituma umuzungu yogena agakica umwirabure amuhora ubwirabure bwiwe ivyo ntaho vyoba nta muntu yoshigikira yuko umwirabure yogenda akica yica umuzungu yica umwirabure akora ikibi turakwiye gusemera tukavuga ati uwo mwirabure yakoze ikibi arakwiye guhanwa akurikije n'amategeko ya Amerika mugabo ntitwahava tugomba kubishyira hamwe n'uko umuzungu agenda akica umwirabure umwirabure ariko arasemerera avuga ati nkonyishe ntangoho mbwira mugabo akataka kamwica turavye iyaba yari umuzungu ntiyari kumugirira gutyo ni ukuvuga ntitwavuga ko ari abapolisi bose babigira mugabo ivyo niyo bigizwe rimwe canke kabiri ni kenshi
Leonce Hakizimana murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
murakoze namwe
mudutunge rero iyi nkuru nkuko mubyumvirije yari yerekeye imyaka 50 irangiye Dr. Martin Luther King agandaguwe mugenzi wacu Frederic Nkundukije akaba yavuganye na Leonce Hakizimana umuhinga mu vya politiki aba mu gisagara ca Chicago muri leta Illinois ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika amubaza ukuntu abona ibintu yaharaniye birimwo uburinganire hagati y'abirabure n'abazungu mu vyerekeye ubutunzi byifashe imyaka 50 inyuma yuko agandaguwe tuze rero mu karere k'ibyaga binini ku munsi ugira kabiri hamanitswe intonde z'abindi yandikishije kugira baze bitaba amatora guhinyenyura ibwirizwa nshingiro n'amatora yo gushiraho inzego ziyobora igihugu cy'u Burundi mu gitondo cy'uno munsi kwa gatatu hari hakiri ibibanza bitari bwaheze kumanikwa izo ntonde abanyagihugu baza kwiraba imyidogo n'imyinshi kuko bahamara umwanya utari muto mu gihe bakirwa n'umuntu umwe ibindi twumviriza umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana
hamwe aho twaciye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ntibari bwaheze kumanika intonde zose z'abiyandikishije kugira baze kwitabe amatora eka naho bari bahejeje hari ikibazo tukwakira abakeneye gukosorerwa amakosa babonye ku mwidondoro wabo iyindi ngorane nuko bigoye kubona izina ry'umuntu abanyagihugu ijwi rya Amerika ryasanze mu bibanza bitandukanye basaba abafasha abatazi gusoma no kwandika kugira umuntu akoresha umwanya muto muri icyo gikorwa no kongereza abakozi muri ibyo bibanza
hajewe bisaba abavyeyi ntibizi baraje ntibibonye ubona yuko bazoca batabwa ubuguma bwabo cyangwa bwabo hene bwabo ngo basubiye kuja gutonda bandikisha ka nigikundica umwanya hari haba spekira ku mwanya badafite umwanya wo gutakaza kandi ubenshi abanyeshuri nkabikorera hariho nk'abadandaza none nk'ubu ntakaje umwanya kuza kurondera rasho y'abana ubu nje gutonda hana za gushiraho benshi n'imiburi nka batatu cyangwa batanu none se amara y'igihugu
afasha gutaze gusoma uhawe nk'uburese burese bavuga ko rondere izi nimero cyangwa ura bipapuro byuzuye ngaha kubwitonda ubirondere umwanya ngana gusa umwanya munini cyane ngiyano umunsi wose wo gutari bona nk'abantu babatama kazi cyanke babatama bona nk'ibigo bibonera gusa nibaronera abantu babafasha babarondera bisunzutu bikati kurondera iki na cyane
urongoye umugwi ujeje gutunganya amatora muri komine muha aremeza ko ari maporo zitari bwamanikwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu kubera ibura ry'ibikoresho naho yemeza ko hari n'abanyagihugu batibona kuko batazi gusoma no kwandika
ariho amasantre na cyane cyane nk'amasantre usanga yegereye ku mpera z'igisagara usanga yaranditse abantu benshi rero abanyagihugu bwa mbere harabibura bivanye n'uko batazi kuraba kuri izo ntonde hanyuma ikigira kabiri hariho abantu intonde ari nyinshi twabahaye scotch mugabo zigaca zihera bigashika usanga ntibaraheza kumanika byose rero bamwe muri abo harabibura bivanye n'uko batazi kuraba hari n'abagira ubunebwe bwo kuraba gaca bagenda hari n'abo rero usanga kubera ko scotch zabaheranye tukabimenya duteje bagasanga hariho nk'impapuro nka zibiri zitatu batari bwamanike ugasanga umuntu ari kuri izo mpapuro
Adolphe Nshimirimana arongoye sesimuha asaba abanyagihugu kuza bibangikanije agapapuro biyandikishirije ko kugira borohereze uwubakira narijya ari umwe gusa mu kibanza
sanzu uko byari bimeze nuko yateza kubanza ko kwafisha agaheza hanyuma agaca abona gukosora mu gihe abenegihugu bamenye kwiraba neza ntibyari bigoye mugabe ikibazo nuko kuntu usanga kwe kwa ari umwe nyene kuri sante nkuko biteguwe kuntu umunyagihugu aguma akenera ko wa muntu nyene yamwanditse ari waza kumurabira no bica bigomba kumugora nico gituma rero duhimiriza abenegihugu kugira ngo bazane kaga papuro biyandikishije kugira ngo biborohere kuko ari wenyene kukubwira ati genda urabe izi nimero za kano gapapuro biyandikishije ko biroroshe
kiretse izo ngorane umunyagihugu twasanze muri Komine Mukaza yemeza ko atazokwitabira ico gikorwa kuko yiyandikishirije ruguru iminsi nayo akaba ari mike
sinashobora kwandikisha ngaha mu gisagara ca Bujumbura ko ari vyaje kundakora ruguru avyaye ngombwa ko nca nyandikishiriza ruguru ariko rero kutandikishije ruguru tubona ko bigoye kugira umuntu nk'ubu yasubiye kuronka andi ma kipasi akora ngaha i Bujumbura ko asubiye kuduga hariya mwikatwe ejo aje kurako ko harimo amahinyu cyangwa baramwanditse neza tubona ko bigoye nibaza ko umuntu ashobora gutelefona abari hafi kuri tele bakamurabira bidakunze naho nta kundi yokata umuntu ashobora kuzosima akajya kwitora kamugira ntabyo bitokunda basanga harimo akagwane karimo nta kundi bizogenda ababijeje bazabigikwiriye
igikorwa cyo gusuzuma ko amazina yabiyandikishije yanditswe neza cyatanguye kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya gatatu kwezi kwa kane kikazorangira ku igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa kane 2018 umugujeje gutunganya amatora seni wemeza ko izo ntonde fata kibanza zihejeje gusuzumwa zizoca zisubira muri seni kugira asoke intonde ntabanduka zabazo kwitaba amatora ya kamaramaka mu kwezi kwa gatanu 2018 n'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2020 yo gushyiraho inzego z'igihugu i Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
igitundu ni imwe mu ndwara 10 za mbere zihitana abantu benshi ku isi hose mu mwaka wa 2016 abantu miliyoni 10 n'ibihumbi amajana 4 bagwaye igitundu miliyoni 1 n'ibihumbi amajana 7 bahitanywe n'iyo ndwara nk'uko ishami rya ONU gitahamagara y'abantu OMS ribigaragaza OMS igereranya ko ubuzima bw'abantu miliyoni 53 bwakarukiwe kubera bagize amahirwe y'ubusuzumwa iyo ndwara bashobora kuvugwa hagati y'umwaka w'ibihumbi 2 n'umwaka w'ibihumbi 2016 kurandurana n'imizi ndwara y'igituntu imbere y'umwaka w'ibihumbi 2030 nimwe mu migambi y'ubuvuzi OMS yihaye izofasha ingingo z'iterambere rirama mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Eugene Mukankusi Mukanya yaganiye na muganga Grace Mutembayire wo mwishami rishinzwe kugwanya indwara y'igitundu mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda yatanguye mubaza uko ingingo zo kugwanya indwara y'igitundu zifashe mu gihugu
ingamba zo kugwanya indwara y'igitundu zirahari nyinshi niyo mpamvu indwara y'igitundu yagabanuka muri imyaka ishize turegeranije imibare umuryango w'abibumbye wita ku buzima igaragaza ku bijyanye n'u Rwanda igaragaza yuko mu mwaka w'2014 twari dufite abarwayi 63 ku bantu 100,000 niho twabonaga umwaka w'2014 mu Rwanda ariko ubu ngubu tugeze ku bantu abarwayi 50 ku bantu 100,000 umwaka w'2016 kugira ngo rero tugere kuri izi ntego twagerageje gushyira ibikoresho bishya byaje mu buvuzi tugerageza gushyira imiti ahantu hose hari amavuriro mu gihugu tugerageza kwegereza imiti kugera no mu bajyanama b'ubuzima bazaha imiti abarwayi niyo byatumye dushobora kugabanya utuntu mu gihugu cyacu
muri make noneho nagira ngo musobanurire abantu indwara y'igituntu ari indwara ki
indwara y'igituntu ni indwara yandura ikandura mu mwanya w'ubuhumekero ni indwara iterwa n'agakoko kitwa Bacillus de Koch kakaba karavumbuwe mu mwaka w'1882 n'umudage witwaga Dr Robert Koch kinjira mu mwanya w'ubuhumekero ni ukuvuga ngo gafata ibihaha kakongera gasekera no mu bindi bice byose bigize umubiri uretse umushatsi
uretse hehe
umushatsi
hanyuma igituntu kigaragara gute umuntu yamenya ate ko afite igituntu indwara igituntu
kugira ngo umuntu amenye ko afite indwara y'igituntu ni ibimenyetso dukunda kwigisha abantu ni ukuvuga ngo abakorora akaba yaragabanutse ibiro ukurikije uko yari asanzwe ameze akaba agira ibyumve byinshi nijoro akaba acika intege cyane akagira n'umuriro mwinshi urengeje ibyumweru 2
ubwo rero umuntu yamenya ko afite igituntu abonye ibyo bimenyetso yakora iki rero
yamaze kubona ibyo bimenyetso ni ukuvuga ngo yakorora akaba arengeje ibyumweru 2 cyangwa se afite umuriro urengeje ibyumweru 2 yarivuje mbere yaho ntabone igisubizo ku mubiri we ni ukuvuga ngo ahita ajya kwa muganga noneho akabibwira muganga ibyo bimenyetso kugira ngo ashobore kumusabira ibizamini bijyanye no kugira ngo barebe ko afite indwara y'igituntu
ikiganiro rero muri isanga ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi ry'Amerika bakabaza cyangwa se bagatanga ibitekerezo n'inama bumva zafasha kurushaho kubungabunga ubuzima tubanze twakire service urahagana hehe
ndi bujumbu nagoma amaze muganga imenyetso ye umuntu yayanduye ashobora kubyumva gute ashobora kugira imenyetso imeze gute ashobora gushuha cyangwa
yari amaze kubivuga ariko ubwo ngo aryo hasubiyemo cyangwa se kwiga no gukwigisha no guhozaho reka bwo akubwire muri make ya mbere yuko twakira abandi bakunze bijwi rya Amerika muganga garase mwarimo maze kuvuga ibimenyetso ariko ndibwira ko nta bitaba bimo musubiryemo
no kugira inkorora irengeje iminsi 14 no kuvuga ibyumweru 2 no kufite umuriro mwinshi no kuvuga umucanwa urengeje ibyumweru 2 cyangwa se ukabunanuka cyane kandi ubona nta mpamvu ukaguma ugenda unanuka mu buzima bwawe birengeje ukarenza nk'ibiro 3 ku kwezi bigenda bimanuka ibyo byose cyangwa se ukagira ibyunzwe byinshi ni ukuvuga ibyuya byinshi mu ijoro nabyo ni imwe mu bimenyetso bigaragaza cyangwa ukabona aturanye n'umuntu yagwaye icyo gituntu agwaye icyo gituntu nabyo ushobora kwitika ko yaba yarakwanduje nubwo ibimenyetso byaba bitaragaragara nabwo byasaba ko ihutirwa aja kwa muganga
bivuze ko abantu bafite uwo murwayi w'igituntu mu rugo nabo bakwiye kwisuzumisha
ego cyane niyo mpamvu nko mu Rwanda muri programme yacu umuntu wese ubana n'umuntu urwaye igituntu akorora ni ukuvuga ngo umuntu akorora kuko hari abantu barwara igituntu cyo gufa kitagaragaza ko umuntu akorora ubonwa na muganga iyo agiye kwa muganga abantu bose barwaye igituntu bakorora iyo bageze kwa muganga bafata imiti duhita dusura imiryango yabo kugira ngo turebe niba mu muryango wabo nta muntu urwaye igituntu
icyo gituntu cyo mu magufa nacyo kirandura tubwiye ko igituntu cyandurira mu mwanya w'ubuhumekero umuntu adakorora akaba afite icyo gituntu cyo mu magufa nawe yakwanduza abandi
oya umuntu ufite igituntu kitari mu myanya y'ubuhumekero ntabwo yanduka kuko aba adakorora nababwiye ko indwara y'igituntu yandura ari uko umuntu akoroye noneho twa dukoko tugasohoka tukanduza abandi igihe adakorora ntabwo ashobora kwanduza abandi
dusubire ku murongo wa telefone
ndashaka bashimira uwo mutumirwa mwatumiye kuri kino kiganiro urabona nka twebwe abantu bato bato nk'akarorero akabazo ka mbere turafunze gusoma ku icupa hama tugahererekanya mbere mu mico y'ikirundi nk'iyo twagize imanza cyangwa nushaka ubyita ubukwe turagenda mu manza tugasangira umukenke bamwe bagasoma bagahuta bagahereza n'imikenke abandi muri ubwo bwoko bw'ibituntu umuntu arashobora kwandura muri ubwo buryo hama nibaza yuko umuntu arwaye igituntu warabonye yuko bamwiyegereza cyane muri ubwo umuntu aba amurwaje birashobora gushika akandura iyo ndwara none muri ibyo bintu mvuze umuntu yoshobora kukwirinda bigakunda nk'ingenda nyizwi cy'Amerika ndabashimiye murakoze
urakoze cyane rwose Eliya nawe kuri ibyo bibazo byawe byiza Dr. Grace ibibazo bya Eliya
nabyumvise cyane icya mbere atubwira abantu basangira ku muhehe ni ukuvuga ku mukenke basangira inzoga ubundi ibyo ntibyemewe mu gihe tugezemo byaba byiza ku muntu akoresha umukenke wiwe akanywa n'icupa ryiwe kugira ngo batanduzanya icyo tubyigisha abantu ahantu hose kugira ngo abantu iwacu mu Rwanda ntabwo abantu bagisangira ku muheha abantu umuntu wese afite umuheha we ni ibintu twaciye no gucira hasi ibyo ni ibintu bimwe bishobora gutuma twadukoko tunyura aho ngaho tugashobora kwanduza umuntu ibyo rero ni kwigisha abantu niyo mpamvu buri gihe twigisha abantu kugira ngo ibyo bintu bicike hanyuma ikindi kintu yatubajije yabajije ikintu kijyanye n'ibimenyetso ku bimenyetso byo ngira ngo twari twabivuze uko bimeze
ahubwo ya ukuntu umuntu yakwanduza undi tuvuge umuntu yakwirinda ate nk'umuntu w'umurwaza urwaje umuntu w'igituntu
umuntu w'umurwaza ku muntu umuntu amwirinda icya mbere y'umuntu arwaye indwara y'igituntu tumusaba ko abari umwanya munini ari hanze kuko iyo umuntu ari hanze atari mu nzu twadukoko dusakaye hanze ahantu hari izuba duhita dupfa tugatuma tutanduza abandi cyane ni ukuvuga ngo umurwaza nawe bisabaga ko igihe gishoboka umurwayi we amushyira hanze ku kazuba kugira ngo twadukoko tutaguma mu nzu ngo ducucikane dushobore kumwanduza ikindi tubigisha uburyo bakorora umurwayi tumubwira ko yakorora ku munwa kugira ngo twadukoko tudashobora kukwandura ikindi tubigisha nuko tubabwira ko ashyira imiti neza ibyumweru bibiri bya mbere ntaba gishobora kwandura
ubwo atakoroye agapfuka umunwa tuvuga agakororera mu ntoki yarangiza akaha nk'umukono undi twa dukoko tukaba twapfuye cyangwa ashobora kumwanduza
tubigisha uburyo bakorora ni ukuvuga ngo bafata mu nkokora inzi niba mu nyumva mu nkokora noneho akaribo bafukisha umunwa ntabwo bakoresha intoki twarabibigishije barabizi ntabwo gukorora ufukisha intoki kuko intoki ushobora kuzanduza mugenzi wawe bakoresha ukuboko bagafukisha ukuboko baguhinye kugira ngo badashobora gukoresha intoki zabo ngo bazanduze abandi
dufite
amashusho tubaha uburyo bazi uburyo bakorora
ibyo ni byiza hanyuma twakire na Donatien
ndimo byumbura mu Burundi
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ndafite ikibazo nagira mbaze muganga ukuntu mwebwe mwamuvura igituntu navuga ngomba kubaza nari menyereye aha mu Burundi mu kuvura igituntu sinzi ko aryamyeho n'uko n'ubundi ntabisobanukirwa neza nahora numva ko hariho ibigo bya kera abarwayi b'igituntu bakagumayo ntibaje barivuga bataha mugabo ubu ndabona abantu mu kibano bariko barivuga igituntu hanyuma bagataha bakagenda bagatora imiti ariko bakagenda kuyifatira muhira ariko none ko twumva igituntu cyandikira uko usanga ari umuntu afise umugore cyangwa ari umugore afise umugabo mbega nta kuntu naho yaba ariko aragira umuti yobandanya yanduza abandi mu gihe atagumye ku bitaro ngo abe aho nakwita muri izo rema ngo agume ariyo we ahantu atanduza abandi bakomeye mbega ibyo ni biba biri mu bituma igituntu kiyongera cyangwa ugasanga hariho ukudafata imiti neza bivanye n'uko umuntu aba ari mu bira adashobora kumukurikirana neza nk'uko biba ari kwa muganga murakoze
mwabyumvise ibibazo bye rero nubwo mwarimu bazi kuvuga igihe umuntu ashobora kuba atakwanduza ariko ubwo mwamusubiriramo mukanamubwira n'uburyo igituntu kivurwa abantu bataha cyangwa se baguma kwa muganga
niyo kurera ko dufite ikibazo bagize yabanje kubaza icya mbere impamvu abarwayi batakijya muri izo rumango bajye mu bigo bari basanzwe bajyamo ayo ntari kizakibimba cyangwa se mu Rwanda habaga hantu tugishari ubu ngubu ibyo ntabwo bigihari kuko buriya abantu bagombye kumenya ko umuntu iyo indwara igaragaye ntabwo umuntu aba acyanduka ko umuntu imiti ikibi ni babandi bakiri ahantu batazi mwamwazananye muri bisi mwamwamye musengana muri kiliziya abo ngabo nibo bateye impungenge kuko ari bo bashobora kwanduza bataramenya indwara yabo ariko umaze kubona imiti nababwiye ko yamaze ibyumweru bibiri ni ukuvuga indwi zibiri afata imiti neza ntaba acyanduza kandi tubabwira ko iyo umuntu atangiye gufata imiti tumwereka ingamba y'uburyo ashobora kwirinda ni ukuvuga gufungura amadirisha kumara umwanya munini hanze kumenya ukuntu akorora ibyo ngibyo babizi uburyo yirinda ntiyanduze abo bari kumwe ikindi abazize ngo kuki ubu ngubu abantu banywa imiti bagataha kandi bakibaza ko kubanywa imiti ashobora gukomeza yanduza nababwiye ko iyo amaze ibyumweru bibiri atanduza ikindi yatubajije uburyo bafata imiti ngo ko abantu bashobora kuyireka kubera ko banywa imiti bataha batari imbere ya muganga ni uko tuvuga ko iyo umuntu ari ku miti buri munsi anywera imiti imbere ya muganga ni ukuvuga ngo buri munsi ajya ku kigo nderabuzima ni ukuvuga kuri dispensaire cyangwa se akayihabwa n'umujyanama w'ubuzima ni ukuvuga ngo umuntu wabihuguriwe umwegereye ashobora kuyimuha umunsi ku wundi amureba afata imiti
reka twakire noneho na Vincent
ndi hano mu mujyi wa Kigali niho ndimo ndabakurikirana mbe mbanje kubashimira cyane ku kiganiro watunganyije kuko ikiganiro kirebana n'ubuzima ndazi neza ko iyi radiyo yumvikana ku isi hose kandi turabakunda kandi turabakurikirana inshuro nyinshi kubw'impanuro mugenda muduha kubw'amagara yacu
urakoze cyane wa gatatu buri wa gatatu nicyo kiganiro cy'ubuzima ntaguciye mu ijambo buri gihe
hari abantu benshi usanga bitiranya indwara ugasanga wenda hari nko mu cyaro iwacu aho twakuriye ugasanga umuntu arwaye indwara y'igituntu none akayitiranya cyangwa se ugasanga abantu arwaye nka sida yipimishije ugasanga atangiye gufata imiti y'igituntu noneho bikaba byakurizaho kwahita anapfa hari abantu benshi nagiye mbona mu cyaro iwacu bagenda byitiranya akaba yarwara sida akayitiranya n'igituntu ugasanga cyangwa se arwaye igituntu bakamuha akato gutyo bigakurizaho kwapfa cyangwa se akongera akabyitiranya akarwara igituntu gutyo noneho akazajya avuga ngo ni amazi nanyweye ngo kwa runaka ngo kuko ntayamenyereye ugasanga akurijeho ubuzima bubi agiye no kwivuza yarengeranye ugasanga abaganga imiti nta kintu kimufasha kuko yivuje yarabanje gutekeranya hagati aho rero nagira ngo mbaze umutumire nimba yabasha kudusobanuriraho ambabarire nimba yigeze kubivugaho adusobanurire wenda hari se igihe indwara y'igituntu ishobora kumaraho umuntu kugira ngo ishobore kuba yamwica anagira inama abantu bashobora kwitiranya izo ndwara hamwe ari ebyiri n'abandi bashobora gukekeranya ngo ni amazi nanyweye ntamenyereye
bikaba byabaviramo no kuba bakeka no kuba baruruzwe cyangwa ibindi bishobora kubateranya mu miryango
ikibazo nicyo nari mfite murakoze
none Vincent washaka kuvuga ko abo bantu bivura ubwabo bagerageza gufata imiti batagiye kwa muganga
barivura bakajya no mu miti y'ikinyarwanda babandi batanga imiti ugasanga bayibaha nyine ari bwo benshi bagenda bapfa ibimenyetso ndabifite birahari
urakoze cyane
nshuti mwese rero mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twaba tubafitiye kuri isaha aha ni we garukiye tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazlo Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri micro twari kumwe na Ange Fidel Niyongabo tukaba rero tubashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi tubifuriza no kugira umugoroba mwiza tubibutsa kandi no kubandanya mutumviriza mu biganiro byacu mushobora gukurikirana kuri Facebook kuri address yacu ya email radio yacu @voanews.com ushobora kandi no kudukurikirana no kuri site yacu nkuko mubimenyereye rero mu ntasubiye kurambirana ndabifurije kugira ibihe byiza imbere ko mukurikirana amakuru yacu akurikira kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.